Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Nibiganiro dutegura kandi tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika yandukizanya gikiza cha corona. Mu Burundi igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwigenekereza ya 2020 cyatanguye icese mu gihugu cyose, aho abanyepolitike bazohiganwa muri ayo matora bariko barashikiriza imigambi yabo ngendegwa ko bazorangurira abanyagihugu mu gihe boronka amahirwe y'ugutorwa.
Cyabere nuko tubwirizwa gukora ku buryo intwaro itwarira bose kugira ngo igihugu cyo kumwanisha abarundi gishoboke. Kugira kabiri nuko tubwirizwa gukora ibishoboka byose igisata cy'abikorera ubucuruzi byabo kigatera imbere.
Uyu ni agatorwa sa mukuru umugambwe CNL tavuga rumwe na leta. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze neza. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaganga b'abanyekuba bashitse muri Afrika y'Epfo gufasha icyo gihugu kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Inkuru irambuye mugenzi wacu Fidel Niyongabo arayidushikiriza.
Abo baganga barenga 200 barimwo abahinga mu byerekeye indwara ziterwa n'imigera bashitse muri Afrika y'Epfo mu gitondo cy'uno munsi kwa mbere. Bakibona abategetsi b'igisirikare hamwe n'abajejwe ubuvuzi muri ico gihugu. Afrika y'Epfo yasavye leta ya Cuba kuyifasha mu rugamba gukugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Cuba yarungitse abaganga barenga 1,000 mu bihugu 2022 birimo Togo, Cape Verde na Angola byo muri Afrika. Abaganga bo muri Cuba barafashe iya mbere mu kugwanya izindi ndwara ziyadukije mu bice bitandukanye byo ku isi nka korera mu gihugu cya Haiti mu mwaka w'2010 na Ebola muri Afrika mu burengero mu mwaka w'2013. Abaganga bo muri Cuba barungitswe muri Afrika y'Epfo bazomara iminsi 14 bikumiye imbere ko batangura igikorwa cyabo. Bashitse muri Afrika y'Epfo mu gihe icyo gihugu kiriko kirongereza ivyerekeye gupima abantu mugera wa corona, cyane cyane mu bice bikenye no mu bice bibamwo abantu benshi.
Abayobozi b'ibihugu bitanu bifite icicaro gihoraho mu nama yishira mu muzamakungu biteguriye gukora inama idasanzwe. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Ibi bihugu bitanu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa. Byari bimaze igihe biganira kuri iyi nama y'akataraboneka. Igitekerezo cyayo cyaturutse bwa mbere kuri President Vladimir Putin w'Uburusiya na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Uyu munsi ministri w'Uburusiya w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov niwe watangaje ko noneho bose bumvikanye, ariko ntiyavuze umunsi inama izabera. Abakuru b'ibihugu bazisunga ikoranabuhanga ry'amashusho video conference. Kano n'amahoro ku isi muri iki gihe yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, by'umwihariko igomba kumvikana ku gahenge mu ntambara ziri ku isi muri iki gihe, nk'uko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yabisabye mu kwezi kwa gatatu gushize. Antonio Guterres yari yasabye ko intambara zose zihagarara kugira ngo isi ishyire ingufu zose mu rugamba rwo guhashya virusi ya corona. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye birimo AFP na Reuters bibyemeza, kumvikana kuri gahunda y'iyi nama byatindijwe n'icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'uko Ubushinwa bugomba kuryozwa ikwirakwizwa rya virusi ya corona ku isi yose. Uretse ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga ko inama ivuga no ku bibazo byo kugabanya intwaro za kirimbuzi ku isi, cyane cyane hagati ya Amerika nyine ubwayo, Uburusiya n'Ubushinwa. Atangaza ko iyi nama noneho igiye kuba koko, Sergei Lavrov ntiyasobanuye niba ibi byose
mabwirizwa yo kuguma mu ngo. Jine Mukankusi aratubwira ibindi.
Ministri w'intebe Boris Johnson yasubiye ku kazi uyu munsi kuwa mbere nyuma yo gukira COVID-19, aburira ko bikiri kare ngo habe hakoroshwa ingamba za guma mu rugo zageze ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Aritinya ko icyorezo cya kabiri cyazaza ari simusiga. agaragara nkomeze neza nyuma yo kuzahazwa na virusi ya corona. Johnson yagiranije indwara ya COVID-19 n'igisambo kirekereje ku nzira abongereza bakiranaga nacyo agira ngo bagiture hasi. Johnson w'imyaka 55 y'amavuko yasabye ukwihangana kubera ko asanga iki ari ikiciro cya mbere cy'urugamba kirimo kurangira. Avuga ko nubwo abantu bababaye ariko bari hafi gutsinda. Johnson yavuze ko azi ikibazo cy'umubare w'abantu badafite akazi ugenda wiyongera, kandi ko yumva neza n'impungenge z'abanyemari bashobora kotsa igitutu amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo haboneke ibisobanuro ku cyerekezo.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 20 ry'ukwezi kuza kwa gatanu. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Genge bwa kiremwa muntu Human Rights Watch uvuga ko injyane za politike zishobora kwiyongera mu bihe by'amatora. Eloge Wirikaneza aratubwira ibindi.
Mu cyegeranyo cyabo uwo muryango ufite icyicaro New York muri Amerika uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis du pouvoir, ça veut dire le CNDD, le FDD. Particulièrement les milices des jeunes liées au parti du pouvoir, surnommées une bonne racurie.
On a documenté. Alors quoi, on a vu, non, mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD cyane cyane urwaruka rw'uwo mugambwe rwitwa imbonerakure. Twaratohoje ku byemezo 40 aho imbonerakure zikoranye na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi zirusha ububasha igipolisi gacho barashobora guta muri yo mpabantu kubegagura mbere bakanakora ibyaha byo kwica. Kubwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonerakure. Je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha. Nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonerakure zakoreye aba FNL kuva sende David Diroye ku butegetsi nta bangari kirimo. Imbonerakure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora. Nta kibazo kikirimo kutwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi. Bwana Maje wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini igihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Au Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir violence politique, c'est quelque chose.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza injyane za politike. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'imbonerakure zongera nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi. Kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonerakure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta. Icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki ni kwa chikizo mwenye Amerika kunze kuivugira kwa karere ka Afrika yuha gataga fata hama vukiro iwe. Izo njyane za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera akarere na Afrika bigizemo inguvu. Itanga akarorero k'ibyabaye kuri Ethiopia.
Il y a le défi au Burundi, ça c'est clair. Lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau des droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ce pays.
Hari ntambamye mu Burundi, iyo ukorera mu gihugu cyugaye ibiro by'agateka kazi na muntu bya ONU, kikava muri ce pays, byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbu mwiza mu gihugu uganira na leta, yerekana ku munsi ko atakigitsure mu bijanye n'agateka kazi na muntu kiyibwiye. Nkuko tubibona handi impinduka ni nziza. Urabi yarabiye kuri Etiyopiya mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Etiyopiya yoronse intwaro ya demokarasi ubwabo raba ubu ni COVID.
Par exemple, ça fait quelques années, on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un type d'espace démocratique, mais voilà, on est là maintenant.
Twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe Zenda DFDD turabakena kugira ngo badusubize kubitangazwa n'ishyirahamwe Human Rights Watch. Ariko mu minsi iheze umushikiranganji w'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yabwijwe rya Amerika ico leta yiyumvira ku matohoza nk'aya.
Basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharana gatya kazi na muntu. Guharana gatya kazi na muntu ubitandukanya na politike n'uri ko yikora neza. Bazimo tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose kwa inzego z'umutekano. Nta kokomanduma y'inzego z'umutekano igenda igakorana, kagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumye na mahoti gatya kazi na muntu, bibera dutangaza cyane.
Amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu, abajyana mama komine hamwe n'abashinga amateka. Ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa bakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga. Naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane, hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza. Kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike z'imbere y'amatora zatumye umugambwe Senda DFDD uyajemwo nyene uyatsinda impaga. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Umugambwe PS imbera kuri na Dalfa umurinzi utavuga rumwe na leta y'u Rwanda asaba ko ingingo zo kwirinda umugera wa corona zokoroshwa, kuko ari abanyagihugu bashobora kwicwa n'inzara kuruta uko bo kwicwa n'iyo ngwara. Inkuru yateguwe na Eric Bagira Ubusa.
Muri iri tangazo bageneye abanyamakuru, abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda ataremerwa, ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza, baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo. Aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya, kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene bubaho. Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye Ijwi rya Amerika, namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe.
Leta yagombaga icya mbere gutegura Abanyarwanda, icya kabiri yagombaga kwigisha Abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo kigiye gufatwa, noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikenye n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama. Aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihugu atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'Abanyarwanda, ahangaha ndavuga cyane cyane ba Banyarwanda b'abakene, ba Banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi.
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho, maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa, ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa. Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Icyo nakubwira Bwana Eric Bagira Ubusa, nta mahitamo dufite. Ega nubwo abantu batabivuga, ikigaragara ni uko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni ikihe? Ni icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ry'aba banyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu ngo zabo cyafatwa ku gace bigaragara ko kibasiwe bidasanzwe n'icyorezo COVID-19. Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona, hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza yo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye Ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese, abo babandikanye ugasanga barabahaye, abandi ntibabahaye, bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu, ahubwo bamara kubitanga mwanavugana zari abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe, niba ari isoni kugira ngo utagira icyo babaza.
Ahunda y'ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa n'iyahagaritse ubuzima bw'igihugu ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe abatavuga rumwe n'ishyaka FPR inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga bohagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda bakabutungira gatoki kubatuzize inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye nibutsa ko mu minsi ishize nabwo leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu nikora n'ibindi ariko kubindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye abatavuga rumwe na leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo nta bashyitsi bategetsi bari kwakira ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru ministeri y'ubuzima yabaruraga basaga 190 bamaze kwandura COVID-19 muri bo 92 bakize bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
umukuru w'umugambwe SNL tuvuga rumwe na leta y'u Burundi agatogwasa avuga ko afise akizero ko umugambwe wiwe uzotsinda amatora ategekanijwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu yabitangaje kuri no munsi wa mbere mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ari naho uwo munsi igikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora cyatanguye icese mu gihugu cyose Gwasa aratangura avuga icyatumye atangurira icyo gikorwa mu gisagara cha Ngozi
kintu cyo washatumye mutagurira ingozi nyuma muri iki gihe gikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye akizero kanyu kangana iki twihweje indyane za politiki ziri hagati y'umugambwe wanyu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
umwizero wacu ni mwinshi n'igana kwijana turatsinda kubera yuko abarundi sinzi bashaka yuko ibintu bihinduka barashaka yuko aka gakinyitso aka gahotoro bamaze imyaka n'iyindi barakeneye kukavamo nicyo gituma naho bakubaguye bagafunga bakabomora bagaturira bakagira gute nticyabujije ko abantu babandanya bisukira binjira mu mugambwe SNL no benshi babandanya basaba kwinjira mu mugambwe SNL
muri iki gihe hari imigambwe nk'itatu canke abari korahiganwa bari batangaje ko bazohiganwa muri aya matora yo mu kwezi kwa gatanu bamaze gutangaza ko bazoshyigikira umugambwe uri ku tetsi CNDD-FDD hari abanyamigambwe cyangwa abandi banyapolitike bo bamaze
gutangaza ko bazoshyigikira ku mbo yuko akenshi abo bantu usanga naho wumva mu migambwe ni myinshi 30 n'ingahe igiye kuraba hagati no hirya no hino mu gihugu iyo migambwe nayo usangira iyo n'ikimenyamenya ni uko uyu mwaka intonde z'abayitoza ziratandukana ikomine ku yindi profese ku yindi hariho nka profese usanga hari mu imigambo itatu yonyine yizoja mu ihiganwa hari naho usanga ari ine gutyo biriho ibihaba bindi ibyo ibyo ni byerekana yuko imigambo ku mazina iriho ni myinshi niyo ituma rero tunatangara bamwe bavuze bati bazoha amajwi umugambwe CNDD-FDD cyangwa umukandida wa CNDD-FDD bakaba kwibaza ati none ayo majwi bazotanga ni angahe mu gihe batoba barashobora no gutanga na lisite y'abakandida ku mitumba kugira bazoje muri konseri ya komine rero ibyo ntibitwe ntibidutangaza mugabo ku bazi nyine ubusuma bwama bugenda mu matora no kurondera abazovuga ngo byagenze neza mugabo bizwi neza ko abo bantu atari abantu bafite kurubuka
mu myaka itanu iheze umugambwe wanyu ntiwari witwaye neza cyane rwose matora ikintu kibaha akizera ko muri iki gihe coco muzoronka amajwi yarasumbirije mu 2015
n'iki ubwa mbere na mbere muri 2015 muniyamamazwa kubera yuko urubuga rwari rumeze uko rwari rumeze nyine n'ubu si kuvuga ngo byose ngo bibera de mugabo n'imiwuriwuri ubu turabona inguvu zacu turabona abantu bacu iyo tugize ibikorwa mu makomine hirya no hino canke mu maprovensi hirya no hino icyo ni icya mbere igira kabiri ni uko kuva muri 2015 abarundi batari bake baragize ibibazo byinshi bakifuza nyine gusohoka muri ibyo bibazo bakihagira bati ntaca amatora zote bagere amatora rero arageze harageze rero yuko bamwe n'abandi batomora icyifuzo cyabo cy'uhindura indongozi si nabo mu mugambi wacu gusa nabo mugambi CNDD-FDD hariho benshi batoduha amajwi kubera nabo nyine babona yuko ibintu nyine bigenda harya batabyishimira nabo buhoro buhoro
murizere rero ko gikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye umunsi wa mbere kizogenda neza muzokora ivyo bikorwa byose mu mwidegembyo
ndabizi mugabo uko bizogenda kose tubwirizwa gukora icyo gikorwa gushika ku ndunduro yacu tuje no mu matora gushika aho byose bijya ku mugaragaro uko bizaba byagenze
tugarutse ku njyana ziri hagati y'urwaruka rw'umugambwe wanyu SNL n'umugambwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyapolitike benshi eka abantu biheza politike bari bazi gituma izo njyana ziba urwaruka ariko mu bategetsi izo njyana zitahari ibyo byose biterwa n'iki mu biha insiguro nke
izo njyana igituma zihari ni uko kumbure abategetsi rimwe na rimwe ibyo bavuga bataheza ngo babihagararire ndabivuga kubera iki mu mvugo y'abategetsi bose bavuga ngo bifuza amatora atekanye mugabo uvuze amatora atekanye ugaca ubuza uburenganzira abantu ukabima uburenganzira bwabo hagira abasagararirwa abasagararirwa akaba ari bupfunga ugaca ubucamanza bucira imanza ni ukwita ngo ndagonde zo gukingira ikibaba abakoze ikibi abagikorewe bakaba aribo n'ubundi babandanya bamererwa nabi aho kugira ngo ikibazo kino gishyira ku rwaruka ikibazo ngo gishyira ku barongozi kuko badahagarara n'abarongozi koko ngo babe hagati na hagati n'imbagutse amatati bahana umubwirizo guhana kandi bisunga amategeko kandi bubahiriza uburenganzira bw'umwe wese kuko demokarasi ishingira ku mategeko n'uburenganzira bw'abantu iyo rero uburenganzira bw'abantu udashaka kubwumva cyane cyane iyo mudasangiye umugambwe ukumva ko uburenganzira ari abo umugambwe wawe gusa abandi ukababura buza mu zirimo cyangwa iyindi by'ukuri uri kurahenda abantu imvugo y'itajyana n'ingiro nibyo heza bigakambira muco wose abakozi b'ibibi
mu kanya gatoya cyane rwose murashaka kutubwira imigambi muri ko murashyira imbere muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza mu kanya gato kari munsi munota umwe mu ncamake imigambi mwibaza ko abanyagihugu bazoshima ko mubarangurira mu gihe mwatorwa ni hehe mu kanya gato
muri rusange icya mbere na mbere ni uko tubwirizwa gukora ku buryo intwaro itwarira bose kugira ngo igikorwa cyo kumwandisha abarundi gishoboke kugira kabiri ni uko tubwirizwa gukora ibishoboka byose igisata cy'abikorera ibyabo kigatera imbere kugira ngo turabe yuko twohangana n'iki kibazo cy'ubushomeri kigabanuke kumbura imana ifashije ishyira yitewe gihere turiyumvira kandi yuko tubwirizwa kubaka amabarabara gushasha kuko ayahari arashaje kuvuga ngo gusanura ibyo ukunda bisaba kubaka amabarabara gushasha kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bishobore gutungana uburyo twizere ko tuja gutera imbere turifuza kandi yuko akanovera k'indero kagarukirwa amashuri aho kuba yigisha abantu kuba abantu bumva gusa ko tuje gusaba akazi tuyishuri intumbero yo guha ubwenge n'ubumenyi n'ubuhinga urwaruka kugira ngo dushobore nabo kugira icyo rufashije mu gisata cyo kugwiza umwimbu mu gisata cyo kugwiza akazi kuko tukavuga tuti ubushomeri nibyo buriho mugabo inyishu y'ubushomeri iri mu bashomeri no mu nzego z'igihugu mu buryo zoba zatunganije intwaro neza ushaka gukora ibintu akabikora atanze itizi ikindi ni uko twiyumvira yuko tugwiza kugwiza umuyagankuba kugira ngo ibyo byose bishoboke umuyagankuba bisaba yuko abafise uburyo baba abarundi baba abanyamahanga bashobora kuja muri icyo gisata kikaba icyo utera imbere ku buryo abarundi benshi bashobora kuronka umuyagankuba na cyane cyane bifuza yuko abantu baba mu bisagara no mu bigwati kugira ngo haboneke aho gukorera imirimo naho abantu baba n'ibindi n'andi maserivisi ashobore kubashikira byoroshe kandi ubumera nk'ubuhari n'amahinguriro guhingura ibyimbugwa guhingura n'ibindi bishoboke
mu majambo make mu gihe mwugira amahirwe mu gatorwa imigambi ya mbere murangura mu minsi ijana ya mbere muri ku butegetsi ni
icya mbere ni uko twokora ibishoboka byose kugira ngo abapfunzwe batacu bazira bose bafungurwe batari wabo bose barenganijwe bagafungwa batacu bazira bagwiza gutaha kugira bajye kugwiza umwiri mu miryango bateze imbere n'ingo zabo icya kabiri ni uko abahunze bagwiza guhunguka atabisanzwe bindi nimba arabafite ingorane mugabo abantu bose bakumva yuko gutaha mu gihugu cyabibarutse ko ari uburenganzira imbere y'ibindi byose ikindi twakwifuza gukora ni ukunagura imigenderanire kuko uburundi sizinga urugo kwigenda ko nta n'amikoro dufise ikigira kane ni uko tubwirizwa gukora ibishoboka byose uburyo ibikorwa bikorwa habemo ihinduka rigaragara aho umuntu wese abona yuko ibyo akora bishobora kumuha umwizero wo gutera imbere ibyo kugwa rero muri make ni byinshi mugabo icyambere na mbere ni uko icyo banyamukuru ni uko atamurundi yokora akebaguzwa kubera imyifato y'ugwaruka urucanye ruyiya umugambwe dushobora kuba y'intwaro intwaro igeza kuba hejuru y'ibindi byose
iyo igihe cyose abaye amahiganwa haburana benshi agatsinda umwe muri ayo matora azotsindwa n'umugambwe umwe azotsindwa n'umunyapolitike umwe ntazotsindwa na bose mu gihe umurwi seni wotangaza ko mwebwe mwatsindwa muri ayo matora hakaba hatsinze ubundi munyapolitike ivyavuye mu matora muzovyemera
bizovana nuko bizoba byagenze tuzokurikirana kimwe ku kindi ibyo bazotangaza nitwahura bihura n'ibyo tuzoba twiboneye tuzovyemera nitwahura naho ibyo batangaje binyuranye n'ibyo twabonye n'amaso yacu cyane n'ibiri ku mapeve yabonetse hirya no hino urumva yuko bitokunda bizoba ngombwa ko twitura inzego zibijejwe kugira ngo zidadanure ibyo bintu
mu gihe mutotsinda amatora umugambi mufise yohe mu kanya gato
umugambi se neza urondera gutsinda amatora mugabo bishitse ntidutsinde byabaye ku mugaragaro ata busuma bwagiyemo tubandanye ubuzima nk'abarundi kuko nubwo wabivuze aburana benshi agatsinda umwe mugabo icyo twakushima ni uko uwotsinda uwo ari we wese yaba seneri yaba n'uwundi ni uko atwarira bose kandi ubutsinzwe ntibatsindeho
akajambo ka nyuma ku banyapolitiki bose bariko baritoza muri iki gihe eka no kurwaruka rwigeze kugira uruhare mu matora yahitiye mu Burundi
ijambo nubwira abarundi baba abari mu ihiganwa baba abajejwe iki canke kiriya ni uko amatora agomba kuba igikorwa gihambaye cyo gutanga iyo Uburundi bwerekeza abantu ntibatore ku gutora gusa ngo bibagire uburenganzira bwabo ngo bibagire kazoza kabo amatora niyo adondora kazoza k'igihugu umwe wese rero icyo namuhamagarira ni uko agira umutima wo gukunda igihugu inyungu z'igihugu zikajya imbere ibindi bikajya inyuma ibyo ndabibwira abanyepolitike ndabibwira abajejwe umutekano ndabibwira urwaruka ndabibwira uwo ari we wese inyungu z'Uburundi ziri hejuru y'inyungu z'abantu ziri hejuru y'inyungu z'imigambwe ikirimo kuba igihugu rukirimo kubwawe wewe cyane kubwo umugambwe cyane kubwo ikindi icyo ari cyo cyose
Agaton Rwasa umukuru umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika turabashimiye
Nshuti namwe bagenzi mwaduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri ino saha bigarukiye ngaha ibindi biganiro n'amakuru mushobora kubirenga kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com mwakoze mwese
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye